muruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Turi ku munsi wa kane wa nyuma usozera ukwezi kw'icenda, ni ryasanga mumenyereye igikiganiro karahara mu ruganda ntibacura. Ndabaramukije, ndabahana ikaze muri kano kanya. Karahara mu ruganda ntibacura tuganira ku ndero y'abana batanguye imyaka ya mbere y'ishure shingiro. Guhera muri uno mwaka w'ishure watanguye igenekerezo rya cenda za kuno kwezi, leta yarahinduye inyigisho mu bijanye no kwigisha indimi. Mu gihe abanyeshure bahora bigishwa mu ndimi zine arizo Icongereza, Ikirundi, Igifaransa n'Igiswahili, ubu abo mu myaka ya mbere na kabiri batanguye kwigishwa mu ndimi zibiri gusa arizo Ikirundi n'Igifaransa nk'uko vyahora imbere mu mwaka w'2007. Muri uno mwaka hakaba ariho leta yari yafashe ingingo yo guhindura inyigisho yongeramwo izo ndimi zibiri zaraye zisubiye gukurwamwo. Abatari bake baribaza nimba uko kongeramwo no gukuramwo izo ndimi byo babiva ku nteguro y'imigambi itabayizwe neza n'ubushikiranganje kugira ntitume abana bajuragirika. Kuri ico kibazo karara mu ruganda ntibacura twarabajije bamwe n'abandi mu begwa n'indero y'abana, tukaba twovuga ababyeyi, abarimu n'abahinga mu by'indero uko babibona. Ni muri iki kiganiro nk'uko musanzwe mugishikirizwa n'urunani rw'amaradiyo, radio inzamba gatega kawe, radio ijwi ry'abanyagihugu RPA hamwe na televiziyo Renaissance. Mukanya turada mwido nido gikiganiro musangwe kandi
numwize plomberi ubasigaye ari umuganga naho guha kazi mudasangiye umugambwe uri umukobwa nawe ntacyo mvuze.
Tujire mwido nido giki kiganiro tubabwira ino ngingo ya leta yo gusubiramwo indinganizo mu kwigisha indimi mu myaka ya mbere na kabiri y'ishure shingiro. Ingingo yasomwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero Juma Edouard.
Au niveau des langues, les enfants de première année apprenaient simultanément quatre langues, le Kirundi, le français, l'anglais et le Kiswahili. Mais à partir de cette année, les enfants au niveau de la langue ne vont apprendre que deux langues, c'est-à-dire le Kirundi et le français.
Uyo rero akaba ari Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero yari karabishikiriza. Akaba yariko avuga ko kuva uyu mwaka w'ishure wa 2019 gushira umwaka wa 2020 abana bariko bariga indimi zibiri, Ikirundi n'Igifaransa. Akavuga ko bitandukanye n'igende bahora biga indimi zine, Ikirundi, Igiswahili, Igifaransa hamwe n'Icongereza. Iyo ngingo ariko abavyeyi n'abana ntibayakiriye neza namba. Abo twaganiriye mu ntara zitandukanye z'u Burundi bavuga ko yafashwe gihuti-huti, baganiriye na mugenzi wacu Patrick Mitabara.
Muri make iyo ngingo ntabwo twayishimye kuko bujya abana babakeneye kuramukanya. Nimba umuntu akiye aho yana umwana ati morning yatumenyesha kimubeye, nimba nibabikura bari kubanza kujya inama n'abanyagihugu bakabwira abanyagihugu ati nyamara rero hari ikihindu cy'umuntu kiba gishasha gihinduke hariya muri ntuze kandi ntakari byiza kwera kiza kuvata ingingo gihuti-huti tuza kujya inama n'abanyagihugu kuko ubu Burundi bwacu n'ubw'iwacu ntabwo ari ubw'abanyamahanga. Niyo gituma umuntu anda gusaba inama kugira ngo amugishe inama, abagishe inama ababyeyi ati rero ingingo ko tubona mwiga yogora abana reka tuhindure mu ya gatatu byanho byaba byiza. Ariko kubera ko abana bacu bamaze kumenyera Icyongereza n'Igiswahili yari byiza kubanza bakategesha inama kene nari kena wabona kiba byiza
nk'uko leta yabyumvire kene nibaza ko nifata mu mugongo nkayishyigikira.
kuko umwana w'umuya mbere burya abakiramenya no kuvuga rero umwana agiye kwiga ntaramenya indome bena aba ntaramenya guteranya indome amugacimuremeka no kwino n'indimi yumva zimeze hinja bukamazi rero hinja bukamazi giswahili burya nubwo kiri ngaha mu Burundi bagasura imi rwacu bakavukire hanyuma umwana wo mu misozi gataya kumwigisha indimi ataramenya n'indome uburi kuramutesha inzira ntashobora gutumbera kuko ntashobora kumuremeka kwiga indome umuremeke kwiga ibiharuro hakimweneka n'indimi atara ubwenge bwawe kiri hafi cyo nibaza ko nibura umwana nkuko bari kumuyambe mu yakabiri mvuga mu yambere mu yakabiri arashobora kuba amaze kumenya ibintu by'indome ndere bishoboka no kuzisenya akabimenya hama kongera kw'indimi rero kuko amaze no kuzacu ubwenge cyo nubiye ngingo noyishyigikira
abana bashitse ko tujara nubwo natwe twaciye ku ntebe y'ishure cyari byiza ko bomenya n'abigiswahili nkuko natwe tuzi no kuvuga ndiyo akakimenya nabo nkuko bari babishyizeho nyene ngo bacige rero jesi numva ko bari gufata uko nyene gihutihuti ngo nibabihagarike ahubwo nibabirabe barabe uko ingene bobyiga ce nisho nterereye kuko si byiza vrema kandi urabona ko turi mu bintu bigenda bicumbagirika turajya hariya tukajya hariya turashobora gufata ingendo siya zitandukanye ndacusanga umwana wawe ntacyo abashije kwigobyora kandi ubona ko hari icyo yofasha nawe mucaguterere jayisho nisho numva novuga
kose wakiyo ngingo wayisubirako hama bagarutse kuri ya nivo nkuko ari bayifashe ubwa mbere kuko abana bohera mu ya mbere b'icyongereza n'igiswahili byo babyiza cyane najya nk'ubutsi mu bihugu bigize umuryango wa Afurika East African Community yodufasha kuko umwana wacu asha kujya muri Uganda kiga mu Rwanda kiga muri Congo kiga kubera Kiswahili cyane mu Tanzania niyo rero twosaba kugira ngo leta itworohereze kwa bana ko naramaze kubimenyera babigumitseho
Patrick Mitabaro ntiyagarukiye gusa kuri abo bavyeyi eka yaregereye nabigisha ariko bobo bakaba babona ko indimi zine zari umurengera ku bana bakiri bato umviriza uko babisigura
turabishima kuko leta gukuraho ivyo vyigwa vy'icyongereza igiswahili mu mwaka w'ishuri rya mbere abanyeshuri bahora bajijanya ukacusanga ubabajije mu giswahili bakwishiye mu cyongereza bababaza mu cyongereza naho ijambo babajije kumburu babajije nk'akarorero ubabajije mu gifaransa koma taperti ukacusanga bakubwiye ati my name is John kandi ubwo babajije mu gifaransa nkaho bavuze ati je m'appelle John bagacha bavuga ati my name is John Ijo rero kuba barabikwije vyigwa vy'icyongereza n'igiswahili baradufashije cyane twebwe abigisha bo mu mwaka wa mbere. Inyigisho twarazironse bikwiye kandi bihagije gusa ikibazo gihari twebwe abarimu kitatworohereza nuko igitigiri cy'abana effective y'abana ni benshi cyane. Kuba ushobora kugira abanyeshuri 160 mu class imwe 156 mu class imwe urumva yuko ari gitsigiri kidashobora korohereza umwigisha
amaro gahaye nuko ubu abana ibyigwa bwa mara bavyitiranya mugabo ubonye adashobora gutahura cyaba baje bashobora kwishura nko baje gifaransa bakwishura gifaransa nyine kandi ubwa mbere baritiranya giswahili gicongereza ni bono bitakunze ko abana bashobora gutahura ibyo byigwa ego nuko dutakurikiranye inyigisho bikwiye nagene birimo ikindi nacyo nuko abana bibagora gutandukanya indimi kuko za indimi nyinshi muba byarabana ya gutandukanya giswahili muba bazi nk'ikintu nk'intebe mu giswahili kayikwisha mu gifaransa cyangwa mu cyongereza banjye ntamba mu twa dufite akarusho ubonye tugiye kugera nuko tugiye gutimbataza ururimi rwa kavukire abana batashobora gutahura neza cyo tuzatwarigisha
Ndabandi ndamwita umurundi umurundi yankabandi numurundi perdi depite umuririzari yibera muri capitale ingorane z'abamutoye zumva muri radio FM professeur wa biologie apatika ku banyeshuri uwo binaniye ku ishuri akabitorera ku buriri amaze kugira imbanyi ibyo babiheze niyo mpamvu badasiba gutabana mu iferege hafi
ikiganiro ni karahara mu ruganda ntibacura turi kugo turavuga ikibazo cy'indero nguravye muri kahise kahafi leta ya CNDD-FDD yarashatse gushiraho imigambi yayo nkuko yabihinduye mu mwaka w'2007 igahindura inyigisho aho yongeyemo ururimi rw'icongereza n'igiswahili ariko ngo ikaba ari migambi itizwe neza. Josiane Muzaneza aragaruka kukungene indimi zagiye ziriyongera mu mashuri.
Kera narindi Uburundi bwamye bukoresha indimi zibiri zizwi n'amategeko, no kuvuga igifaransa n'ikirundi. Ugo rurimi rwa nyuma ari nago kavukire rukaba ari go rurimi rwonyine rwavugwa n'abarundi bose mu gihugu cyose imbere y'umuzo w'abakoroni. Kubijanye n'ururimi rw'igifaransa rwatanguye kwigishwa mu mashure mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1930, icyo gihe rukaba rwigishwa abana b'abatware gusa. Ibintu bikaba byabandanije gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1948 aho guhemererwa kwigishwa nk'ururimi mvamahanga mu mashure yose. Ariko naho vyari uko, imyaka ibiri ya mbere yo mu mashure y'intango ikirundi cyagumye gihabwa umwanya munini cyane kubera arigo rwafatwa nk'ikiraro hagati y'izo ndimi uko ari zibiri. Inyuma y'imyaka mike gusa ururimi rw'igifaransa rutangujwe mu mashure y'intango, abari bajejwe indero muri icyo gihe basanze mu by'ukuri barananije abana kubera ko hambavu y'ikirundi n'igifaransa hari n'izindi ndimi zibiri mvamahanga, no kuvuga ikiratini n'ikigereki abana bariko barigishwa. Bimaze kugaragara rero ko ataco biko birabungura ahubwo bibasubiza inyuma izo ndimi zibiri, no kuvuga ikiratini n'ikigereki zaciye zifutwa burundu mu mashure kuva mu mwaka w'1969. Iyindi mpinduka yabaye mu gisata c'indero yabaye mu mwaka w'1973. Ico gihe akaba ari ururimi rw'ikirundi gwemezwa na leta ngo bariko gonyene rwigishwa mu mashure atatu ya mbere y'intango. Intumbero akaba kwari kugira abana babanze bamenye neza ururimi rumwe rw'amavukiro bashobore no guteza imbere indero n'akaranga ku Burundi. Mu mpera z'imyaka y'1980 rwahavuye rusubira gukoreshwa mu kwigisha imyaka ya mbere yo mu mashure y'intango kubera ko bari basanze abanyeshure batangura amashure yisumbuye atagifaransa bavuga, ivyaheza bigatuma baronka amanota make cyane kubera ko ivyigwa nka byose byari mu rurimi rw'igifaransa uretse icigwa c'ikirundi ibe n'icicongereza. Gushika mu mwaka w'2006 izo ndimi zibiri akaba arizo zonyene zigishwa mu mashure y'intango. Ariko kuva Burundi bwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, haciye hashingwa itegeko ry'uko hongegwamo izindi ndimi zibiri kuva mu mwaka wa mbere w'ishure shingiro. Ingingo ababikurikiranira hafi bavuga ko yafashwe ku mvu za politike hiyo bagijwe inyungu z'abaregwa.
Umutumire w'uyu munsi n'umwigisha Liberan ntibashira kandi avuga ko kubona abavyeyi n'abarimu batavuga kumwe kubijanye n'ico kibazo byumvikana ko leta iguma ihindagura inyigisho bikaruhisha abana n'abavyeyi eka n'abarimu.
Umuntu bavuga nuko mu Burundi ukuguma bahindura yereke inyigisho na programu n'iki nibyo byatumye akanovera agatituka, kuko iryo hindurwa novuga ku mwaka ku mwaka bituma abarimu bwa mbere bwobwo badashobora gukurikira no kuronka ubumenyi no kuronka ibikoresho bijyanye n'iryo hindurwa ry'ivyigwa. Nca kabiri novuga nuko mu vyerekeye kwigisha indimi hari nk'abahinga babinonosoye bateruye ivyiyumviro barerekana neza nyine vyogenda. Ikinovuga nuko ubutegetsi bwabisha abarundi ngo buzanye igiswahili n'icongereza ngo kubera Burundi bwinjiye muri kajya karere k'ubuseruko bita EAC kubera havugamo ibihugu vyinshi bivuga ururimi rw'icongereza n'igiswahili. Uno munsi rero biyerekanye yuko ubutegetsi burerekanye yuko ibyo bavuze babishe, kuko iyo baba batabishe ntibari gufuta urwo rurimi izo ndimi zibiri. Biragoye cyane k'umwana yiga indimi zine rimwe, ni ukuvuga nga igifaransa, icyongereza, ikirundi n'igiswahili. Izo ni ingorane bwa mbere ku bana. Ni ingorane ku gihugu kuko nta barimu bariho bashobora kwigisha izo ndimi zine mu ishuri. Rero bikaba bisigura igituma ubumenyi bwasubiye inyuma, kuko mu Burundi no munsi hari nk'abarimu yigisha ururimi batavuga. Kufutwa rero indimi ziriri ibiri cyane kuko kwigisha indimi ziriri arivuze ko bigoye kubana yabari mu bariho hanyuma rero izotuma abana bamenya banonosora indimi ziriri nkuko byamukira bifitwa yuko izo ndimi ziriri ziriri zafuswe zitazokwigwa oya bazoziga mugabo bamaze kunonosora igifaransa n'ikirundi bakwigishe mu myaka iri hejuru icyongereza carigwa guhera mu mwaka w'umunani icyo rero kivuga yuko izo icyongereza n'igiswahili bazozigisha mu myaka yindi
ariko ababyeyi iyo turiko turavugana basa n'abadahuriza kuri izo nyigisho z'ubwoko bubiri bamwe bakavuga ati kera byari byiza abandi bati ubu kubona babikuyeho kamenga ntibabyakira neza mwe mwibaza yuko ko bari kutamenya kwa bamwe mu bavyeyi cyangwa mwibaza ko byaba biva kuki
n'ubyumvikana kuko iyo arahindagura amaprogramu umenga bararota agaca bararabigize ibyo oye bituma twese n'afurika twese dushobora kurikira hari ibidusiga ababyeyi rero bitangaje kubona yuko bamwe bagira bakije ariko babyiza babandanije abanya batiye iyo bakurikije bya kera nshakuvuga mu nshamake mu gisata c'imbero hari akajagari ku maprogramu hari akajagari ku ngene abarimu banonosora ivyigwa vyo bigisha nshakuvuga yuko niyo bita mu gifaransa formation des enseignants ntabarimu bariho bakwiye bigisha izo ndimi mu nshamake rero abavyeyi mu gifaransa novuga ko baderute nakajagari kariho kuko uno munsi yiri bwaca bagahindura bwaca bagadusiga twese bagadusiga ku buryo rero umuti yengera niwo mukuru ni uko hoba bogira urutonde werekana neza ingene ikiganza by'imbero rutunganijwe ku byerekeye amaprogramu nshakuvuga abarundi bakamenya yuko imyaka itatu ekore materine ku bana bafite imyaka itatu gushika kuri itandatu primere ikaba imyaka itandatu segonde ikaba imyaka itandatu bagaca banonosora berekana neza bati muri materine porogaramu ni izi n'izi muri mashuri y'intango primere porogaramu ni izi n'izi indimi zizokwigwa aha n'aha n'aha porogaramu ya segonderi n'inyigisho z'indimi zogenda gukenera bikaba bikajya ku murongo mu ncamake bikaba twere mu gifaransa kuko uno munsi biradusiga twese kuko baguma bahindagura nta umenya aho bigeze ababyeyi rero ntibitangaje yuko bamwe bagira bati ibyo babyiza bagumije bya kera ibyo babyiza bagumije bishasha ibyo ntibyumvikana cyane rwose
ni ngaha ikiganiro twari twabateguriye kigarukiye ndabashimiye mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira nkashimira n'abagendaje bafashije gukora kino kiganiro Josiane Muzaneza Patrick Mitabaro na jewe Reverendo Bazikamwe nakibashikirije tukaba tuzosubira ku rindi sango ni kuwa kane wa nyuma w'ukwezi kw'icumi naho ubutaha
cari kiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo
RPA inzamba na radio television Renaissance mushatse kutwunganira rungika ubutumwa ku numero ya WhatsApp
akamenyetso ko guteranya 25 47 16 ubusa 38 5 6
karahara mu ruganda nibacura